VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti imwe se turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki 14 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro cyacu cyo munsi muri sanga turagaruka ku matora yo muri leta z'umwe za Amerika hamwe n'ukuntu ubutegetsi butunganywa mu kubisikanya. Abatari bake baribuka amajambo yavuzwe mu gihe cyo kwiyamamariza kibanza cy'umukuru w'igihugu cya leta z'umwe za Amerika hagati cyane cyane ya Donald Trump yatsinze amatora hamwe na perezida wa leta z'umwe za Amerika Barack Obama. Two kwibutsa ko Donald Trump yamaze igihe kirenga umwaka avuga ko Perezida Obama yotohozwa kugira ngo amamuko yiwe agaragare, kuko Trump yavuga ko Perezida Obama atavukiye muri Leta Zunze za Amerika, mu gihe Perezida Obama yavuze ko Trump adakwiye kwegera no kunzira igana ingoro y'umukuru w'igihugu kuko ngo adafise ibikwiye kugira ngo abe Perezida wa Leta Zunze za Amerika. Yamara abo aho babonaniye ku munsi wa kane tariki 10 y'ukwezi kwa 11 mu ndwi iheze ku ngoro White House, abo batitsi bayaze neza cyane n'icubahiro cinshi. Mbere baranatangaza ko hari ibintu byinshi bumvikanye ko Trump akaba yaratangaje ko azokwama ariko arasaba impanuro Perezida Obama. Mbega mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika aho tuzi ko aba Perezida bahora batwara ihugu bangazwa canke bakicwa n'aba basubiriye canke bakicwa n'abo badasangiye ivyimvuro vya politike, icigwa bokura muri ryo hererekanya ry'ubutetsi muri Amerika abanyapolitike badacanwaka barengera udasa bwabo bagashira imbere inyungu z'igihugu. Niki kuri iki kibazo rero turi kumwe n'umushyirantahe Leonard Nyangoma yakwikiranye cyane gose amatora yo muri Eka igihe cyose cyo kwiyamamaza cy'amatora muri leta z'umwe za Amerika. Tukaba tuva tugaruka no ku kibazo yari yashikirije wewe yari yagiye imbere y'abantu babahinga cyane gose mu bya politike, akaba haheze nk'amezi atanu atangaje ko Perezida ko Trump Donald Trump yari gutsinda ayo matora. Icyo kibazo turakigaruka ko ariko mushyirantahe Nyangoma muri we neza.
Oro neza Federico.
Murakomeye.
Yego, turakomeye weho.
Ndakomeye, turagaruka kuri icyo kibazo cy'ukuntu wari waratangaje ibintu n'abahinga bajeje gutohoza amatora batashoboye gutohoza muri Amerika. Ariko imbere yaho nashaka tuvugane cyane cyane ku byerekeye uko kuntu abanyapolitike badahora bacanwaka nko mu gihe cyo kwiyamamaza batangaje. Urabonye inama yabaye ku munsi wa kane hagati ya Perezida Obama na Trump aherutse gutorwa muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Amajambo bashikirije n'amajambo yatangaje abantu benshi, tuzi ko bamye bavugana ikaba bitana amazina bavugana n'amajambo adashemeye cyane gose. Ukuntu byagenze abategetsi batarora canwaka bashira imbere inyungu z'igihugu ugasanga batangaje ubutumwa bw'amahoro eka bw'ubumwe bwo gushira igihugu imbere, ikintu kimeze nk'icigwa mwokura ngaho niki?
Kuri ibyo icigwa twokuramwo turavye nyuma y'amatora, hanyuma uyu umutunzi cyane Trump ahejeje gutsinda, nuko imikomo ibitutsi batukanye baciye bavyibagira. Kandi icyo nokubwira cya mbere coco ntaziga byinshi buduha kuravye amahiganwa yabo byari bitutse gusa ni gake wumva bariko baravuga imigambi uvuga umugore uwundi avuga ngo wewe wari ibyo nibi nibi nibyo wivye yogomba akavugwa ariko igihambaye nuko abantu benshi bibaza yuko Trump ari gikoko atajya gushobora kuvugana neza aganira na Obama umuperezida wa mbere w'umwirabura arongoye igihugu cy'igihanganye cya Amerika benshi rero bibaza yuko bitajya gushoboka ariko yaracunye aranemera yuko azojya arahanuza perezida Obama aranemera yuko imigambi amategeko amwamwe yemejwe ku ndwaro ya Obama yuko azoyubahiriza cyane cyane rya tegeko rifasha umunyagihugu muto muto kwivuza umunyagihugu w'umukene naho ajahinduka Trump uja wumva ahindutse ejo avuga ibi bukeye akavuga ibindi ariko twizere yuko ibyo yemanze byinshi azobikora ariko nk'ibi byo kuvuga ngo nta muyisilamu azosubira kwinjira muri Amerika abikure nko nibaza yuko na kongere y'abarepubulika itazobimwemerera ibi byo kubaka ingome byo kwizibirira ko ega atagasohotse nta kinjira bo ibyo batuze byinshi ntibabiyora hanze ngo bihugu mu bindi bihugu wagomba bitanatunze nka Amerika yizibiriye ko naho ngende ubutunzi bwabo buzosubira inyuma
nyago mwavuze ko tacigwa botanga kuko bashikirije amajambo ika yo gutukana nkuko mwabivuze ariko icigwa gihambaye nuko nkuko mubizi muhigo byinshi byo muri Afrika iyo abaprezida babisikanije bamwe baricwa bahorwa byimvire bya politiki canke bakicwa naba basubiriye ico si cigwa buhakura aho ubona ko abanyapolitiki batumvikana ngaha batiba magashira inyungu igihugu
imbere cigwa muri Amerika ivyo baramaze kubimenyera naho abatora yabo inginagenda jewe tugira ngo birashimisha yuko ari demokrasi y'ukuri ariko bo nyine barabyumvikaniye ko bagakurikiza amategeko uko bayumvikanye aho nibaza yuko atari bibi naho tubona byinshi mu mategeko yabo kugira ngo demokrasi tibatare mu gihugu cyabo byo hindugwa byinshi sindokwirirwa ndabigaragara ko abanyamerika nibo babizi bo nyine urabona nk'umugabo se amajwi menshi muri Amerika ntatsinda uravye igere baharura bati naka yatsinda hari abantu benshi badashobora gutora uravye byo kugura bashika 11 ndetse babageze gutora badashobora gutora ngaho
11 kwijana
11 kwijana ibice 11 kwijana badashobora gutora kubera ibi nibi nibi nibaza yuko systeme yabo itubatse neza ku bijanye n'amatora ariko igihambaye nk'uko bivuze nuko ubutsinzwe yemera ko atsinzwe naho tubona muri ino minsi bamwe hariho abanyamerika bashavuye kubera cancane hari bumbu birabura n'abandi bari mu ibarabara bagubiye blanka uyuko batemeza yuko Trump yatowe ariko nibaza yuko bagomba kumubwira bati turaha wavuze ngo uzotwirukana twebwe abirabure wavuze ngo uzokwemera ko abizirima baza basubira kwinjira muri Amerika nibaza yuko bagomba kumugabisha kugira ngo ingingo zimwe zimwe ibintu yashigije muri porogaramu yiwe ntaze abikore abishyire mu ngiro ari ugutangiriza ntibyo bari bibi ariko bibaye ubwa mbere niko hari igihe byari bwabe hari umuperezida atsinze muri Amerika njyewe nabibonye gusa mu Burundi muri 2023 niho igihe twari twatsinze amatora muri Frodebu nabona hariho kandi dada yari yatsinze gosi hariho ababyanse baraja mu ibarabara
nyangoma ko muvuze amatora
cabujije yuko tubandanye njyewe nkunda ngaho muri Amerika nta uzoshobora gukura ngo Trump ngo kuri perezida wa Amerika
nyangoma muravuze amatora yo mu Burundi muri 93 hariho abantu benshi ariko randika ku nyamakuru bavuga ko amatora yo muri Amerika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu asa n'amatora yabaye mu Burundi muri 93 aho umugambwe Iprona wari witeze gutorwa hanyuma Frodebo igatangaza abarundi bose mu gutsinda ayo matora bavuga ko byagenze gucya muri Amerika aho Trump abantu bose bavuga ko adashobora gutorwa ariko agatsinda amatora namwe hari aho mubona ubusa bw'ayo matora
ni bisa cyane kubera muri Amerika bamaze iminsi muri iyo sisiteme yabo batunganya amatora uko ariko twebwe kiriya gihe sinuvuga ko byari byumvikana ariko uko twobisigura twobeha nuko kiriya gihe mu Burundi amatora mu mwidegembyo yaheruka kera cyane yaheruka mwaka w'igihumbi kimwe n'1965 hari rero abantu bari barihagiye ubutegetsi bakoresheje ndetse ikumira rya bamwe hanyuma bakaba baramenyereye kwisangiza isahani abo rero bagira bati none tuzoba abandi uyu muntu atsinze ubwo ntazoca dutwara byose rero bari bafise ubwoba bwinshi cyane icyo gihe kubera amatora aheruka kera mu Burundi ariko muri Amerika ho barabimenyereye n'igihe kuri Bush aho yatsinda uyu Bush umuhungu wa Bush atsinda Arugoro Arugoro yayo amajwi menshi ariko uko bakurikiza muri Amerika mu mategeko yabo urabona suko warose amajwi menshi ucutsinda amatora ariko urabona naho nyine ntabagiye nta bantu bagiye mu ibarabara icyo nicyo kitumvikana muri ibi bihe igituma abantu baja mu ibarabara ivyo natanze nuko hariho bamwe bishobora kuba bibabanje kubera amajambo Trump yavuze cyane cyane y'iterabwoba mu gihe bariko bariyamamaza
mu kanya gatoya rero ngoma mu kanya gatoya cyane rwose nashaka mu gihe cyo mutubwiye mwebwe harahize nk'amezi atanu mu byago eka no mu biganiro mwagize muvuga ko Trump yari gutsinda nk'uko mwabikurikiranye ariko abantu babahinga mu byerekeye gutohoza amajwi bose ngaha muri Amerika basa n'abayihenze kiretse bamwe yamwe umuntu wabigenje gute kugira ngo ubone ibindi ibintu abantu batari ko barabona kera nko mu Burundi bo kwita umupfumu
cyane ha ibinyamakuru byinshi bikomakomeye ku isi ariyo bita Le Monde Diplomatique hariho Africa Z hariho abahinga bakunda kubyiheza ukabona ibyo bavuga cyane ku matora y'icyo gihugu iyo ugize mu matora urana n'igihugu gikomeye cyane ku isi abantu bose bari kwikirana kuko biragira ingaruka ku bindi bihugu byo ku isi rero uko twabibona jewe natangiye kubibona ubwa mbere maze kubona ujya mutama niwe jewe narishigikiye ujya mutama Sendeze niwe yegereye abanyagihugu ntibakunda abanyagihugu yari afite porogaramu abanyamerika batamenyereye byo bita dogoshi imwe kuri iporogaramu igiye mu ngiro yofasha abanyagihugu benshi cyane niwe yagomba gufuta amafaranga ingurane amafaranga baguranda abanyeshuri kuko umunyeshuri muri Amerika heza afise aremerewe n'ingurane nini cyane nicyo gituma ndetse yarose ugaruka rwinshi rwari mushigikiye ari mutama w'imyaka 1974 abanyamerika rero byaragaragara yuko bashaka izindi ntwara atari izo ako kagwi twokwita rugarishi igizwe n'abarepublike n'abademokrate bamaze imyaka n'imyaka bisangije ubutegetsi bashaka iyindi mvugo kuko abo bamaze imyaka babatwara b'abademokrate cyangwa abarepublike ntibibuza yuko ubutunzi bwabo busubira inyuma babandanye batera ingwano basomborotsa ingwano ibihugu mu bindi bihugu hanyuma hakaba ubusumbane hagati bimwe bita inegalite hagati y'abanyamerika ariko urabona nka Trump yaje avuga afise iyindi mvugo cyo kimwe na Sendeze imvugo yindi abanyamerika rero bashaka abantu benshi barashimiye cyane cyane ku bintu yavuze ati jewe narabuye ko Amerika yakeneshejwe n'ingwano igihugu cacu abategetsi bashoye mu bihugu byo mu buseruko muri mayendo rya gusambura Iraq kwica Gaddafi gusambura Libya nta na kimwe byungukiye abanyamerika atari kubakenesha bigiye baravuga yuko igihugu cya Amerika cyo bacarahombye imiliyaridi 5,000,000,000 by'amafaranga yabo muzi akomeye y'amadolari ivyo navyo bikaba ari byo bishobora kuba byarateye n'ingorane z'ubutunzi muri Amerika no ku isi yose kuko gihugu muri Amerika iyo kigize ingorane mu butunzi iyo kigize ingorane mu butunzi ibyo biragira ingaruka mbi ku bindi bihugu byo ku isi yose nico kimwe n'Ubushinwa ubuyo bugize ingorane mu butunzi n'ibindi bihugu bica bigira ingorane
twibutse
narasomye ngacambona
yango mu mpini ubuntu nyishungu fingu fingu
cyane ko abanyamerika bariko barahinduka bashobora kubona yuko igihugu cyabo kidasigara ico tonye n'igikomeye ku isi kubona yuko hari ibindi bihugu bikomeye cyane batageza kwica biteza kwicana na Amerika Abarusiya n'Ubushinwa kugira ngo dushobore kuronka amahoro ku isi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise abanyamanyu radio ijwi rya Amerika. Eli mwiriwe neza? Eli mwatwumva?
Ndabumva cyane.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye kubisikanya ku butegetsi nka muri leta z'umwe za Amerika. Turi kumwe n'umushyirantahe Nyangoma Leonard, akaba ari umukuru umugambwe CNDD, akaba kandi yahoze atwara urunani Senare de Duga kwijambo. Murakoze Eli, reka duhe ijambo Alexi. Alexi mwiriwe neza?
Mwiriwe ndamuka Fredi nabanguze n'umutumire
arakumva. Mwiriwe neza, duga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Yego, ndafite utubazo tubiri ko Frederike.
Yego,
bwa mbere nabiye mpera akabazo kanje ku bintu kuri ndagaye ku nyamamazi yakiraho ngamwe leta zimwe za Amerika ari nacyo umutumire yahereye ko nk'intangamarara.
Ego
rero nagashaje nashaka kumubaza igihe bari kore yamaze yarumvise ziya mvugo na nyine yabivuze, ariko nje nagomba kumushimikira kuri kuzo abanyamerika bunini bafatira ko no kuvuga amajambo nk'akarore kuri gihe ama FBI yarega na Clinton ko hariho ama email ashika ama 350 biba bimurega mugabo icyo gihe twarabonye yuko bakibivuga babivuze yari Clinton ari kwiyamamaza ubwo nyine amajwi yacakoroka mu ntara arimo. Twarabonye kandi Donald Trump nawe yagiye kwiyamamaza Hillary Clinton akavuga amajambo yerekeye yamutama Trump, naho Trump amajwi yacagabanuka nina bakumubaza nti mbega murazi nyine abanyamerika bafata ingingo bafata ingingo bisunze bafise ibyemezo bifashe canke barafise nabo nyine zimwe twokwita ibishonsho. Icyo ni kibazo cya mbere. Kibazo cya kabiri nagakumubaza nti muri Amerika Donald Trump yaratsinze ariko haba imyiyerekano mu bisagara bimwe bimwe. Rero nkibaza nti mbega ko bariko bagira imyiyerekano mugabo umukandida wabo Hillary Clinton yababwiye mu ijambo yasize ko buha akaryo mutama Donald Trump agatwara. None ubu uye imyiyerekano izohera ryari cyanke ninde azobaha inyishu?
Ego murakoze Alexi reka duhene jambo Samuel hanyuma turasaba mushya ntanyangoma asubirize rimwe abashinga ntahe Eli Alexi na Samuel. Samuel mwiwe neza?
Eh ndabaramuje cyane mu ndamukizo no mutumire.
Yarabumva duga ku jambo?
Ego jewe ndiko ndiyumva amatora yabaye muri Amerika kabisa. Twese yaradutangaje kuberako ugerageje kuraba usanga Trump nawe nyene ubwiwe ntiyarazi katsinda kuberako harageze igihe kungukara mu menye mbona yuko yavuze yuko atazokwemera ivuye mu matora kireta tsinza yisigura ko nawe nyene atarazi gashobora gutsinda kandi uravye ibintu byagenda yivugwa abarabo je nka je ufite cyo nabona yuko adashobora gutsinda kujya amahirwe menshi twaca tuyaha ujya mu fasoni none nkacagomba gukeza cyane Barack Obama ko umunsi wa mbere numva bakora babonanye bakavugana neza ko byantangaje cyane kubera ko abantu benshi bamaze kuba ko ndibaza ko na Obama yarashigikiye uwo mu mugambwe wiwe hanyuma none akaba yemeye ivyavuye mu matora umva ni ukubakeza abazungu n'ukuri hari ikintu baturushije cyane hanyuma ikindi nacyo nagomba kubaza mbega abo bantu bari mu myiyerekano wabavuga bari mu myiyerekano bishimikije iki kuko amakuru tuguma twumva tumva ko atamuntu avuga ngo amatora yaribwe kuko nta kuntu Trump yari kuya amatora kumbure nta buryo ari kuri aho kuya amatora none bari mu ibarabara mu kecimviro sasa afite iki kibazo nico kibazo afite.
Murakoze Samuel reka duhe jambo mushya ntahe nyangoma agira icyo avuze kubyashikirijwe na Eli Alexi na Samuel
Frederic
muvuna kwa majambo
aravuga sinabyumvise byaguma bicika reka mbeze kuri ibi nakurikiye byo kwa Alexi n'ibyo kwa Samuel bihakwa gusa ndetse umpaye akanya
yego uvuna kwa majambo ariko
nibyo yabivuze igihe Alexi bari ko hari yamamaza ni bimwe ndetse na jewe ntashimye cyane harimo ibitutsi byinshi byo kuvugana biraba ngene umuntu abayeho ari haba mu rugo iwe cyane nakavuze iki gitutsi hanyuma bakaca bagisasiriza mu binyamakuru wahura ubundi amajwi yiwe akorotse hariho ubundi nyine Trump yatsinze nk'uko mwabivuze hariho abaciye batangura kwanka ibyavuye mu matora batemera yuko ngo Trump ari perezida nk'uko Samuel abivuze ati none ko badahakana ko yatsinze bagomba gushika kuki n'uwaryakivuze kuko nacishuye kuri icyo kibazo icyo bagomba gushika ko ndibazo muza kuba perezida icyo bagomba gushika ko nuko ibintu bimwe yavuze nuvuga ko ndetse ari iterabwoba yaravuze yuko atamwisiramu azosubira kwinjira muri Amerika yaravuze yuko agiye kubaka uruhome nyamara rw'ibirometero 3000 hagati y'igihugu cya Brazil nawe n'ubugira ngo rwariho ufite igihe hafi ngira ngo Frederic Ngirabizi birometero 4000 we ubwo ruhome ruzotwara amafaranga menshi cyane naho avuga ngo azorihisha abanyagihugu bo muri Mexique kandi n'abirabure barafise ubwoba kuko avuga yuko buca yirukana nyambare miliyoni 3 ngo z'abantu baje binjiye muri Amerika bidaciye mu mategeko aho cyane cyane abirabure nibo birabateye ubwoba abayisilamu birabateye ubwoba ubu rero bariyamamaza kugira bamuhe gasopo ntazahirahire ngo ashire mu ngiro iyo migambi cyangwa ahindure rya tegeko rya Obama rifasha abanyagihugu b'abakene kwivuza burya rero ntibakuba ntaje kubyishura byose burya ibinyamakuru bikomakomeye ku isi sinuvuga ndetse ko byihenda cyane mugabo baragira amasondaje turike amasondaje y'ukubesha uhura kenshi bafise abo baba bashigikiye ibyo binyamakuru bya bikavugira cyane cyane byaravugira ujya mu kandidate urya mukenyezi ujya mukenyezi yaraboshi abafise nk'abahanuzi benshi mu bintu byo gutangaza amakuru ugahura agateza kuvuga amarongerano gusa ariko bajya batrame nabo nta muntu yababuha ngo muteza kuvuga uku bavuga ibibaje nuko babona ibintu ibyo binyamakuru bigasasiriza nibyo rero iyo turi kure turi muri Afurika turi muri Aziya tubona CNN ivuga ngo ujya mukenyezi ni wazotsinda ariko ndibaza nk'abari hagati no mu gihugu bashobora kwihweza neza barabona yuko bagumba babangabanganwa abantu
ba aya matora nk'uko
agumaduga ndetse n'umuntango kugira
yuko Samuel yabivuze mushya na Nyangoma n'amatora yatangaje abantu bose harimo ibinyamakuru eka n'abahinga bajejwe gutohoza iby'amatora mwita panditsa kubera nk'uko byanditswe kandi mu kinyamakuru The New York Times mu minsi ibiri heze na Trump nyine nk'uko Samuel yabivuze nawe nyine yaratangaye atsinze ibintu ashobora kuba atari yiteze cyane rwose reka duhe ijambo kandi abandi banyuranye muri radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard muriwe neza
murakomeye
yego murafite ikibazo murafite icyumviro tugaku ijambo turi kumwe na Nyangoma Leonardo akaba ari umukuru w'umugambwe SNDD
akaba bayo chatting y'u Burundi urabona n'icyabwinze bere ibintu bya politiki nkaba ntambwe kumushimira urabona amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isi yose yatangaje amatora abantu benshi mbere baratangara babonye umudemokrate ramana ujya muri republike bose bari abantu bose batera bazi imbere mu bintu by'amajwi rero ukuntu ujya mu fashoni ya kiri ku bantu bose byarabatangaje uri kubera n'amasondaje yo muri Etazini urabona yahamahirwe menshi ujya mu fashoni rero nka majamake ngo agusigiriza yuko hajya demokarasi mwandi kintu cyeye Jacques Chirac niwe yavuze yuko la demokarasi se restoma ntiyabeshe gose urabona demokarasi muri Leta Zunze Ubumwe amaze kuyiganza cyane gose kubaza benshi habwenge Nyangoma nkamubaza ati none iyo ntambwe Leta Zunze Ubumwe iteye gutunganya amatora aha mu Burundi nubwo yahunze amaze imyaka myinshi hanze nubwo ariko arakina politiki hanze urabona wakubaza iyo ntambwe Burundi buryoyishyiraho gute nkaba yo gutunganya amatora nk'abashaka kumusaba nawe nyine bishobotse vrema yoza mu Burundi akabona ukuntu bagatunganya ikiba kubaka igihugu abone imyaka myinshi amaze hanze bagashyikiriza ibintu ku maradiyo usanga nawe nyine ati ibintu by'u Burundi atabikurikirana neza nawe nyine yoshika mu Burundi akaraba ukuntu nk'amatora ya 2020 aho ukuntu ajya nawe nyine kuyatunganya nako tubakiri imbere muri demokarasi urabona demokarasi yo muri Leta Zunze Ubumwe ni demokarasi imaze imyaka myinshi nawe nyagiye uko bagiye mu ibarabara so ni papuriye hajya baguma kugabisha kwereka yuko ujya Trump niyamere agize ikintu kimwe azogira nk'ikintu cy'amadefayansi yagirane yuko hajya baguma kumaka sopo yuko nabo nyine bitazi nawe nyagiye uko babaciye ubwenge cyane
ego me murakoze
kuko nubwo cyane ifatiye hajya baguma kugabisha ujya nshabwenge ruzeye Trump yuko atoyirahira bigiye apfutse byavuze kuba ku ruhome hantiye Mexique etazini bijya byo abakororinda byose aho bakororinda yuko n'abahugira ikina bisangiye bijya bakumugabisha yuko hamwe yabize mu ngiro cyahagira n'ibijya avuze yuko abantu bose mukawe nigiro cyane hangaze yuko meze gusoma mu nyamakuru yuko tuvuga yuko atamushahara atakira ubakubaza none uwo mu yashaje nk'inyangoma ko ayabyimishahara agomba ko aba ufite imbere etazini uki yo yabyakije ibintu by'imishahara kubera kubyakira nuko arafite amahera menshi cyane
atamubaza reka tumuhakanya aguhinyishu reka tumuhakanya mukanya aguhinyishu reka tubanze dufate ikindi kibazo cya murakoze cyane rwose reka dufate ikibazo cya Joseph icyumviro ikibazo
yego padre mire bidwemo
mwiriwe neza muri hehe Joseph
bo turi Bujumbura
duga ku ijambo mu nyarutse
yego nkuri tagadeze aba tegetsi babiri hagati ya Barack Obama na Donald Trump nkuri tugiye kuraba mu gihe cyo kwiyamamaza cyabo uraza amajambo bateranye n'ukuri ni nk'uwamenye n'abantu batabyigira bahuza ariko kwa kane n'igiheze twarakurikiranye ikiganiro bagiranye twabonye ko nukuri Amerika isho nukwita demokrasi gisa n'ikiganje kandi abategetsi baho babyumva kumwe kandi no kubisanya kwabo bigaca muri voie transparente nukuri ibyo twari twarabishimye tukagira aho tuvuga ati mbe mu Burundi havugiki yuko iyo umukrezida atsinze amatora hari abatabyemera hakava mu bugizi bwa nabi ati nukuri wari akwiye kuba akarorero kandi ngaha mu Burundi tukagira ko tukazana tweze dukurikiye dushyiraho intara ishize.
Murakoze Gerard mushyana nyangoma Gerard na Joseph basana babuze ikibazo kimwe ikabakaba babaza ibintu byo korwa byo genda gute kugira ngo ibyabaye muri Amerika bibira karoro Burundi basana bagarutse kuri ico kibazo uko ari babiri mu ndwe ku jambo.
Yego urakoze sino birandira ko cyane muri kiya gihugu nkuko twabivuze nabo nyine babishikirije demokrasi irakomeye cyane yarashinze imizi yaratsimbataye kandi babitanguye kuva kera inzira ya demokrasi intwaro bita demokrasi muri bihugu byo muri Afurika cyane cyane mu Burundi tubigarutse ko vuba wumva muri 1993 si kera abanyamerika bamaze nk'imyaka ishika hafi amajana 2 none uti tuzobishika ko gute kugira ngo tubishike ko muri demokarasi bwa mbere ho nukubahiriza amategeko y'igihugu yatowe kandi biciye mu mategeko gakwirikijwe kuko ariho amategeko mabi akanamiza abanyagihugu aho ibivuye rero mu matora bikubahirizwa amategeko yakurikijwe nico gituma mubonabirama hajya kugira ngo nta n'ijwi na rimwe rishobora kwibwa ijwi na rimwe ryibwe na kuvuga baba babibonye kera iwacu rero si uko uhura amareta cyane cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika amareta akoresha inzira nyinshi n'iterabwoba yega n'iterabwoba no kwiba amajwi mu gihugu burya gusesa gutanga amafaranga menshi ukoresha ikigega cya leta kuba ari kwiba amajwi bashyiraho kandi n'urwego rucungera amategeko amatora baba bumvikanye ko rero ibyo bishoboye kuba amategeko agakurikizwa inzego zijejwe gutunganya amatora zigakora neza imirimo yazo ntangeka natwe ibyo twobishika ko ni ukubona muri 1993 jewe nari mu matora nariyamamaje atakubesha vrema ajya matora gushika ku matora gushika igihe byagiye guhinduka bishe umukuru w'igihugu rero abasi byavuye matora bakica umukuru w'igihugu ariko muri rusange amatora yari yageze neza nta busumo mu matora bwahabaye hari rero uwabajije ati ni kuki uyu mutama trambe yanse umushahara wiwe siwe wa mbere yashe umushahara wiwe ari umukuru w'igihugu Mujika yahora atwara irigwe bamuhemba 1,800,000 by'amadolari agaca asigarana igihumbi gusa yandi yose agaca yarugika ati nakorere abanyagihugu nibaza ko aya mafaranga atarambe wewe yari afise n'amafaranga menshi perezida Mujika nta mafaranga menshi yari afise agafilimi gatonya gusa yagombye kwerekana ko afise wagomba amafaranga menshi bwo bufaranga nyambari miri ibihumbi 400 ku kwezi by'amadolari ku mwaka by'amadolari ntacyo bimubari yari umuntu w'umumiliyari derafite amamiliyari deri benshi ajya amazu mubone niyo rukinani numva bavuga ngo nigwiwe yose bijya biza ubona bigarukira ku ijuru bifite amagorofa arenga 100 ariko rero nabo nyine muri demokarasi yabo hariho haracariho utunenge nabivuze demokarasi ni kubaka igihe cyose demokarasi yo muri Amerika muri Leta zinishiye imbere cyane cyane imigambwe ibiri
gusa
hanyuma ikindi nacyo tuyinenga ni uko umengo kwiyamamaza kwabo no guhaya ubutunzi ni ukuvuga abantu badafite amafaranga menshi ntaba bafise ukuri ntibashobora gushika kure cyane bibangamiye demokarasi si muri Amerika gusa ni wacu hose n'amafaranga n'ibinyamakuru ibyo binyamakuru bya ba Frederico ugabona agenda bariyo bagita abanyagihugu hazotorwa Hillary ngo ntibazotorwa kuko ibyo binyamakuru cyeshi birahengama babihama amafaranga menshi bigaca bihengama hariyo nayandi marubi
Moshia na nyango ba ibinyamakuru
ntamiye mama dukoko yukuri yugushikiriza imigambi abanyagihugu yabaye
mu bisanzwe Moshia na nyango ba ibinyamakuru ngaha muri leta z'umwe za America ibinyamakuru kenshi byigenga eka n'abamenyesha makuru kenshi na kenshi batohoza inkuru uko zimeze nivyo
hari
ariho ibinyamakuru ishora kuba byegamiye gatoyi imigambi ariko so uko muri kumwe bivuga siko bimeze
byose byafite militaire nationale bikorera ibyo binyamakuru byose ubona bikomakomeye birashisa aho bikorera tuvuga ko babikorera leta amarubi bikorera
aya makuru sinari neza cyane rwose jewe reka ariko
yarashyigikiwe kirari yarashyigikiwe n'abantu b'amafaranga menshi nka banki ya Salmon Sachs amabanki yose yaramushyigikiye yarafise ibifaranga byinshi byo kwiyamamaza ariko murabona mugabo yahiganwa n'undi mugabo afise n'ayandi mafaranga nawe Trump afise ayatari make
tubibutse inshuti mwese kumwe kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Janvier miliyo neza
ndabize mwiriwe
neza murafise ikibazo murafise kimwe mu biro turi ko tuvuga cyane cyane kwihanahana by'ubutegetsi aha muri leta z'umwe za Amerika
ego ni intererano
ego
nk'uko nyangombwa yabivuze n'abandi bose babivuze hariho intambwe itazi migeze ko baramenyereye gutora guhiganwa amateka agakora nyamahe n'umurundi naho hari aho icyo ari cyo tuzashika ko tunabubwira abarundi b'abanyangoma n'abapolitisi bari hanze cyangwa abarundi bari ngana bari hanze bazi iyo tuvuye bazi aho tugeze bazi n'iyo tuja ubwo rero tuvugana ukuri none rw'Imana intambara bukore abizo abizwa bagira uhande abantu batacu bagirizwa tubandanye dufitoze murakoze
murakoze Janvier Kaduhe ni jambo umushana nyango baragira icavuze mu kanyari ka tubanze duhi jambo Sylvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho
mwiriwe murafite kibazo murafite kimubira
jewe nani cyo
ijwi nari menye uri mu Buganda
akiyumbiro nanje sife
yego
kizakiyumbiro yuko abanye politike bacu boshobora kugabanya imvugo zirezire bakarondera imvugo zirondera Uburundi bushasha nk'uko Amerika nayo iri kwirarondera Amerika nshasha mbona kuyo mushinga ntahe agiye gutwara Amerika mbona ko agiye kurondera Amerika nshasha idasaniye ahahora none nani ndasabye abanye politike y'Uburundi bagabanye izo guharira barondera Burundi bushaka bitoturera abana mu mahoro
murakoze Sylvestre Nyangoma muduge ku ijambo ku byumviro bishikirijwe na Janvier na Sylvestre
bo ibyumviro dosi aba babiri bashikirije cyane cyane bashikirije ibyumviro by'uko twofatira akarorero kuri ibyo bihugu kuri icyo gihugu cya Amerika turabye intambwe bamaze gushika ko bukubaka demokarasi uyaheje kuvuga yashikivuze ati abantu bagabanye imvugo sinumvise yagomba kuvuga bavuge ngo tuvuge imvugo y'u Burundi bushasha narayumvanye cyane cyane dadaye ibi nibyo ndumva abarundi baranyotewe amahoro baranyotewe demokarasi jewe benshi baranzi iyo demokarasi narayiharaniye kandi n'ubu sindaheba naho nahunze ariko icyo twosaba kandi nuko ubutegetsi cyane cyane ubutegetsi abari ku butegetsi cyane cyane ubu n'abari mu migambi itavuga ni ku butegetsi ibi kugira ngo tugaruke tubogore igihugu muri ibi bihe ntawe uhakana igihugu kirafite ingorane igihe n'ibihugu byinshi bimaze kugikebera ivomo nuko demokarasi igirwa no kwihangananira no kuganira harya ntimubona murajya muri Amerika Frederick abayo n'abandi murabibona bamwe igihe cyose bari mu biganiro politiki ntikukogwa nk'ubu havuzwe ibiganiro byaratanguye yarusha kugira tugarukane ituze mu gihugu abantu bareke kwinubana ibi biganiro rero twese twari dukwiye kubyitaba atanumwe ahigimanze imaze tutagarukana tukubaka ubwo Burundi gushashe aha nibyo bihugu mwumva bikomeje bihanganye za Amerika n'ibyi Buraya bwa mbere ho demokarasi babandanya bayubaka igihe hakiriho ubusumba hagati y'abantu demokarasi ntibirakomera ariko rero bamba bariko baraharira bagerageza kumvikana kugira ngo ingingo imbere y'uko ingingo zifatwa igihe icyo cyose
ibiganiro nkuko bivuze izo mpari barazigira mu gihe cyo kwiyamamaza bagashira imigambi yabo imbere nkuko mwavyumvise hanyuma hakaba amatora habaye amatora rero niho kenshi na kenshi usanga hari ibibazo mu Burundi kuko ni usanga abantu badasubiye kuvikana ariko ngaha muri Amerika nkuko mwabibonye bose baca utsinzwe yari menako atsinzwe kandi utsinzwe ntatsindwaho reka ariko duhi jambo abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika Ezekiel mwini we neza Ezekiel matwumva
yego ndabumva
mwafiki ibibazo mwafiki cyumviro duga ku jambo
yego mwagomba mu nda mu Kristo umutumire
yarakumva
yego meje aya matoro kuntu yabaye twese ratangaje mugabo twarabona yuko umutama afise imigambi kuburyo abanyamerika bashobora kumutora kubwishi ariko byanabaye mugabo rero ikintu cyantangaje nuko mu migambi yari yemeje nare numvise ko buca atangura kuyishyira mu ngiro yaravuze ngo nk'abantu miliyoni 11 z'abimukira ko guca zirukana kandi ko guca kandi mu byazohera ko bazotangura kubaka cagihome nyine yavuga cha kigara dongo bena mikiziki hanyuma nkaba mbona n'imyerekano igumi ibandanya none nagomba bazomutumire none iyo myerekano niyabandanya hiyo none ntimubona ko bizava bimera nko muri Afrika abo kwa Trump nabo ko bazava baza kugira imyerekano no kugwana gazava bagwana Amerika kazava isambuka kuko mbona yuko ibi bintu ko biba nko mwabivuze nga hiyo ntabwo bitandukanye no mu 1993 barahana hanyu ubutegetsi barabohana hana neza buya na dadaye mugabo nticabugije umwe kuba mugandagura intambara igaci ikomeye nibyo tubwira maho
murakoze Ezekiel reka duhi jambo Johnson mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye ijwi rya Amerika
turakomeye muduge ku jambo kibazo cy'imvira mu kanya gato
ego nagomba mbanze mu ndimukize umutumire nyangoma
narakumva
je nagomba kugira ico nterere ku matora ya Amerika urabona sindi kure gose ndi mubanyi wanyu ngaha mu gihugu cya Canada
yego
narayakurikiranye kuva tangura gushika here
yego
na matora yarameze neza gose kubera uwatsinzwe yaremeye icyo nibaza ko cyobera karorero go gakomeye cyane abakuru b'ibihugu bo muri Afrika benshi gose kuko ikintu kimaze kuboneka jewe sindigera ntora kutambaho ndigera ntora kandi afinyaka yigutora mugabo ikintu cyambujije gutora nuko na cyane cyane muri Afrika mbona yuko abanyapolitiki bose ari gukunda inda kuko nakuntu nakumushora gusigura yuko umukuru w'igihugu yatwaye neza mu bisanzwe yitwaye neza ntabwoba wigera ugira ngo kuva ku butegetsi abantu bose umuntu wese azoshaka guhindura igizwa shingiro muri Afrika ukurikiranye neza ukuntu yagiye aratwara n'umuntu avuga ati ndahavuye ejo ntahari uwo nzoshyiraho cyangwa uzaza kunsubirira nzoshobora kuzobwira ingorane abantu nise itunga nibye mugabo mu bihugu biteye imbere umuperezida ahubwo abari hajya kubera kubw'abanyagihugu aranatinya kugira ikintu kinyuranye n'amategeko ikitavuze cyose ni byiza shingiro nashobora nize biba ngaho muri mu Burundi mu Rwanda ukaza wumva ngo abanyagihugu ngo bashaka ngo yuko ngo byiza shingiro bihinduka ibyo bintu nta banyagihugu bigera babisaba ahubwo n'abakuru b'ibihugu baba bashaka kuguma ku butegetsi kubera gutinya kuva ku butegetsi kubera ibyaha babona ko hava bafatwa mu nyuma ibyo nize nashaka gushikiriza hama ndabifurije umunsi mwiza
n'umunsi mwiza Johnson murakoze kuba mwaje mu kiganiro muri Sanga ci radio ijwi rya Amerika munshiye na nyangoma iyo ivyumviro bitandukanye Ezekiel Johnson
barakoze
Johnson akabavuze ko cyane cyane afite amakenga ko ashobora kuba ingwane muri Amerika duga ku jambo
yaba Ezekiel canke Johnson ba bashikirije ivyumviro bitomoye ku biraba ibi bizi imyerekano iri kiraba ngira ngo ntibyari bwabe kenshi muri Amerika inyuma y'amatora na inabisiguye ko biva ku byiyumviro ku biri muri programa ya Trump bihagaritse umutima abanyagihugu muri Amerika ariko kandi nabandi banyagihugu nkabo muri Mexique nabandi icyo nogaruka ko gatonye nuko burya demokarasi si kuyibona mu gihugu cawe gusa igihe mu bihugu bibanye mu bihugu bya kure hatari demokarasi demokarasi ntishobora gukomera no mu bindi bihugu byongeye demokarasi uyubatse iwawe fasha n'abandi kuyubaka mu bindi bihugu nico gituma nk'ubu mu byo novuga Trump yemeye kandi jewe nashimye n'abandi bashobora kuba barashigikiye ibi byo guhagarika ingwano abanyamerika bama basogorotsa mu bindi bihugu murabona igihugu cya Iraq na kimeze mwarabonye Afghanistan mwarabonye Libya abanyamerika baratakaje abanyagihugu muri ibyo bihugu babahenda ngo baje kwica Kadhafi ngo bace baronka demokarasi iyo demokarasi ntayabonetse nicyo gituma rero icyo nashimiye Trump ni uko yavuze yuko atsinze azoca agerageza guheraheza ziriya ngwano ziba hariya mu bihugu byo muri APM byo mu buseruko kandi azoca yumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya kugira ngo izo ngwano zirangire kuko muri ino minsi abantu bamaze iminsi bafite ubwoba batari bake ndabumva yuko hashobora kwaduka ingwano y'isi yose hagati y'ibyo bihugu by'ibihanganye hamwe rero Trump yuje ukwemera yuko Amerika atariyo yonyine ikomeye ku isi bakicarana n'abandi bakaganira ibibazo byose bihambaye biraba isi nibaza ko byofasha kubaka demokarasi no mu bindi bihugu kuri ibi byiyumviro nabyo Johnson yavuze ndabishyigikiye nabivuze yuko ni ukubahiriza amategeko demokarasi kugira ngo ikomere ni ukubahiriza agateka ka muntu kugira demokarasi ikomere mu gihugu cya ni ugusabikanya itunga neza mu gihugu ni ukubuza abanyagihugu eka ni ukwigisha abana ubuntu nk'ibitumva yuko abanyeshuri muri kaminuza yo mu Burundi ngo bagiye gutanga amafaranga menshi kugurana amafaranga kugira bashobore kuriha amashuri yabo ibyo bisubiza inyuma demokarasi murabona yuko n'uyu mutama sedeze yiyamamaza yavuga ati kugira demokarasi muri Amerika izokomere ni uko abana ba Amerika biga ku buntu kuva mu ntango gushika muri kaminuza rero isaba ibintu bikomere si ibi byo kwiyamamaza gusa mubona mu matora n'amatora amatora ni kimwe bituma demokarasi itsidatara mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Habimana. Habimana mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe?
Yewe muri uwo mwanya ndi Bujumbura neza na neza mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Igicyumviro nagire ntange ni ku icyo kintu ariko muravuga kijyanye na demokarasi yo muri iriya yo muri Amerika. Ndiko ndaraba rero ndabona yuko demokarasi muri kiriya gihugu imeze neza imeze nk'iriko iratera imbere nicyo gituma rero nje nko kubyanye mbona yuko iriya yobera akarorero nka twebwe abanyafurika nyino muri Afurika kuko ukunda gusanga nyine bamwe bamwe badakunda kwemera bimwe bimwe kuko hariho ibyo nk'ibyo usanga benshi bari kuma bahakana nje ugasanga nyine hari nka bimwe uca usanga nyine bamwe bemera ibi abandi bemera biriya bipfanye ni kungene bo bizabipfana n'ahantu baba bahagaze.
Murakoze Habimana, murakoze ku cyumvira mushikirije muvuga ko murakoze ku cyumvira mushikirije murafite ikindi kibazo
nje ituma rero nariko ndavuga yuko uri kuraraba nk'ino mu Burundi niyo mpamvu navuga yuko nk'abategetsi bino mu Burundi kenshi birabira ko bakagira akarorero akuri ya turumpe n'uriya bama bahamagaranye bakavugana kuri kiriya kibazo uko urabona yuko imbere yaho baterana amajambo mugabo inyuma yaho rero urabona yuko yamuhamagaye hanyuma bakaganira umwe akavuga ati jye twayaze neza ubundi ati twayaze neza kirya rero nicyo kintu mbona abahariya aya bameze nk'abadusumbye niyo mpamvu rero nini iwacu
biri aya byo tubera karero kandi nabino kabisa bakagerageza kugenda babikenderaho yo tuma Afrika na nyene itera imbere guko iyo igihugu kiri muri demokarasi abantu barashobora gutera imbere guko sanga tanjyana guko keshi nk'intambara ikomeje kugenda iba
yego me
sanga igihugu kigenda kitera imbere
urakoze Habimana ko vyimviro muheje gushikiriza
urakoze mama
urakoze mushe na nyangoma Habimana avuze icigwa ka karorero Amerika yotanga ariho nibindi bintu byibonekiza cyane gose mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajambere haba muri Afrika canke handi aho usanga gihe hageze amatora umugambwe utsinzwe cyane utemera cyane cyane ivyavuye mu matora ugacu usanga havuga ko hari ubusuma birashobora kuba biri mu busuma ariko ivyo bintu bishika nka hose aha muri Amerika ni gake bavuga ko nkuko umwe mu banywanyi radio ijwi ry'Amerika bivuze ni gake bavuga ko amatora ibwe ikintu cyokorwa kugira ngo habe amatora yizigirwa na bose muri ibyo bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere niki
urakoze kuko nabimpeje kwigwa mu kanya demokrasi abantu bose bayumva bibaza yuko ari amatora amatora ni ikintu gihambaye kugira demokrasi simbapare mugabo demokrasi ijana n'ibindi byinshi demokrasi amatora yateguwe nabi cyangwa amatora atunganijwe mu gihugu kirimo ingwano mu gihugu hari ubuka mubi mu gihugu ayo matora ntashobora kugenda neza rero ibi ngorane ziba mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika hari ibihugu bimwe bimwe twovuga yuko biriko biraza ubona yuko amatora atunganywa neza ategurwa neza anategurwa amezi ya nyuma cyangwa umwaka wa nyuma ngira muri icyo kiringo cyose cy'imbere y'amatora baba bari kubarayategura novuga nk'igihugu cya Bene novuga nk'igihugu cya Zambia igihugu cyo muri Afurika y'Epfo igihugu cya Botswana ndiko ndatanga uturorero ariko mu bintu bihugu byinshi bisigaye ni hake mu by'ukuri amatora atunganywa neza no kongera ko igihugu cya Senegal naho nyine byarigeze kwanka barigeze kugira amatora Burayi wadi yanse yagombye kumata ku butegetsi ntibagire nyambara imanda zingahe adafitiye uburenganzira bida mwarabonye igenda byageze muri Burkina Faso twizere yuko bagiye kubaka demokrasi bisunze n'ivyiyumviro by'umuhisi Sankara rero amatora nabivuze ni kimwe bituma demokrasi itsimbatara ariko arategurwa ari n'ibindi biriho bituma yotuma agenda neza kubahiriza agateka ko ka muntu kubahiriza amategeko kuja inama n'ingingo ivyo nivyo bikomeza demokrasi kandi mu Burundi turabishobora twobishobora kuko nuko nabivuze twaravyerekanye muri 1993 naho mu nyuma hari abaciye baduka bakica umukuru w'igihugu ubundi turabishobora jewe ndetse kuva mu mwaka w'1995 nari nize yuko Uburundi bwobera karorero bushobora kubera karorero akarere k'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko ariko siko byagenze kubera ubutegetsi buriho bagumvye gutwara gukoresha nk'uko intwaro z'igikenye z'igisoda zabigize mu myaka yahise ariko abantu barashobora gufatira uturorero kw'ibyo twariko turavuga bagahindu
hari n'abashaka kuvuga nyangomba ko abanyamigambwe mu Burundi nabo nyene
abantu bose bariko baravuma bavuga bati ababijya bintu bimeze nabi wowe ukavuga ko byera kandi byirabura
nyangoma hariho n'abashaka kuvuga ko abanyapolitike nabo nyene abanyamigambwe batemeye kuja mu matora reka ariko icyo kibazo n'ikibazo cyo yaga ubundi munsi reka duhe ijambo ndabona kanya ariko karagenda reka duhe ijambo Désiré mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego ndabashimiye abandi ni Bujumbura
Ego, duka kujam.
Ashaka kumuba diyo mutumire.
Ego.
Ati, jesi mbuga niti, kuwona ngaha demokarasi ngahe mugi huku cha kuchiburu hundi kita terinde. Harimo abanyamahanga nk'abo bari huku ya rutura, batishemo kubo, bakoresha nk'abo bategetsi bacu, bagasaba biyamiriza amatora, umuntu aba yatowe n'abanyagihugu. Rero ibyo bigataba bituma rero mu gihugu hacyatangura ijya n'iyamamazo, imyiyerekano bandi igatangura, kubera haba hari umuntu ariko arabasuzuma, hataba uruhagarara mu gihugu, ibihugu bya rutura bice biza kome gufasha bije gusahura icunga ry'icyo gihugu. None ngaho wewe yoba tubyumva kumwe uwo mutumi.
Reka tumuhe ijambo agire icyo abivuze ko. Mushyana Nyangoma.
Urakoze.
Bo, ibi ibavuga yuko ngo hariho abanyamahanga by'ibihugu bya rutura bica bisunika abatavuga rumwe nawe ku butegetsi ngo kugira ngo bakibivuye mu matora, nibi ntabyo twokwemera kweri. Jewe unihereye ko nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi twarabonye ko habaye ubusuma bwinshi mu matora, nari ngaho mu gihugu nta munyamahanga kanone rwagomba abanyamahanga baranatugwanije. Abanyamahanga baratugwanije bavuga ngo ni mu byemere nta kundi nuko nyine.
Aho ni mu bihumbi bibiri na cumi Mushyana Nyangoma.
Abo banyamahanga wumva rero nibaza yuko byatajwe nta munyamahanga nabonye aza kuwushyigikira kuri ibyo. N'igihe mu mwaka uheze
ariko muribuka Mushyana Nyangoma makumi bibiri na cumi amashyirahamwe yagenduje amatora yavuze ko amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi yagenze neza, haba amashyirahamwe akorera mu Burundi n'akorera hanze y'abanyamahanga, murabyibuka neza?
Urumva hari igihe bavuga ko yagenze neza atagenze neza, aho bagenda hose urazokumviriza ahantu bagenda guhagarikira amatora, ahubwo abo banyamahanga aho bagiye guhagarikira amatora ni gaki? Nta nije babonereka burya ngewe ndakubwire amatora bene guhiganwa abo banyagihugu badashoboye kuyahagarikira bo nyene ngo barindirimba abanyamahanga nibo tuza kuyahagarikira, aho turahuza n'uwo ntibikenewe. Ntidukeneye
mu gusozera Mushyana Nyangoma, nashaka
cyane muri Amerika kwata amatora tuza guhagarikirayo, nuko rero hari igihaga hari kibuze iwacu.
Ego Mushyana Nyangoma, mu gusozera nashaka cyane cyane Nyangoma,
nategereza kuyatunganya abagomba bakaza bakayaraba abo banyamahanga babahenda ngo baraza guhagarikira amatora, nta na kimwe babona baba baje gutembera kuryamira mu mahoteli.
Tugarutse ku matora yo muri Amerika, Mushyana Nyangoma, tugarutse kuri aya matora yo muri Amerika. Mushyana Nyangoma, nibumvirize, tugarutse kuri aya matora muri Amerika, nashaka musozere mutubwira cyane cyane mutubwire ikintu mubona coba nk'intambamye mu gihe umutetsi mushasha zo wafashe ubutegetsi, murazi ko ofisi n'amashinga amateka n'inama nkinguza amateka zose, mu gihe izo nzego zose zomworohereza agashyira mu ngiro imigambi yatangaje, ikintu mubona coba nk'intambamye cyane ingorane ni iki mu kanya gato?
Urakoze. Uyu mutegetsi mushasha Trump yarayatowe ngo arongore igihugu gikomeye cyane cya Amerika, yaragize n'Imana aronka n'abakwiye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bazomufasha gushinga amategeko, gutora amategeko. Twiyumvira yuko ibintu bimwe yagiye arashikiriza abishyize mu ngiro birashobora guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ciwe, kuko kandi bagomba kwiyugarana kandi azi yuko abanyamerika nabo bakeneye ibyo hanze, kandi nabo hanze benshi barakeneye ibyo muri Amerika, kuko murazi yuko abantu ibihugu byama ari magiriranire.
ikindi ndabona akanya gasana kagiye musha nahe nyangoma musozere nashaka kuwashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwishuye ibazo bikomakomeye by'abanywanyu radio ijwi ry'America turabashimira rero turukaba dushimiye kandi na ingenieur adufashe mu ngiga bw'ivyuma turashimiye na Innocent Kimenyi yegiranije ikiganiro tukaba kandi dushimiye n'abanywanyu bose bi radio ijwi ry'America baduhaye ivyiyumviro vyabo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.